Turashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu, ikaze makuru yo kuri no mugoroba muye gushikirizwa na Diane Nina Hazwe ndi muri studio ya gatanu. U Rwanda rwatangaje ko rwatewe n'ikiza c'indwara y'ibihara y'inkende. Aba mu karere ka Rubavu basaba ko leta ishiraho ingamba zo kubakingira.
Gushaka ingamba nyine bakazifata, niba twajya dukaraba imiti cyatwa nk'uko twabayeho muri COVID, nyine dukaraba imiti, twambara ubupfukamunwa, bakareba ingamba twakurikiza zatuma tukirinda.
Aba ni bamwe mu banyagihugu bo mu karere ka Rubavu gahana umupaka na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Burundi imwe mu migambwe yemeza ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ari wo wiganziye umurwi ujeje gutegura amatora ku rwego rw'intara CEPI. Umurwi ujeje gutegura amatora ku rwego rw'igihugu CENI urabihakana. Umugambwe ANC umaze imyaka igera kuri 30 ku butegetsi bwa Afrika y'Epfo wirukanye Jacob Zuma yahoze ari president w'ico gihugu n'umwe mu nararibonye z'uwo mugambwe. Naha muri Amerika, Joe Biden asigaje ikiringo kiri munsi y'umwaka mu mwanya wa president, ariko yotse igitutu abashinga amateka basaba kwemeza amategeko agabanya ubudahangarwa rw'aba president. Idoni Diano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase. Nongere ndabahe ikaze nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika, ndanabashimira ko mwahisemo kumviriza ijwi rya Amerika mu yandi maradiyo yose. Amakuru yacu tuyahere ku mugabane wa Afrika, muri Afrika y'Epfo, aho umugambwe uri ku butegetsi muri ico gihugu ANC wirukanye Jacob Zuma yahoze ari president n'inararibonye yaho, ni nyuma yuko ashizeho umugambwe mushasha wahiganywe matora aheruka kuba muri ico gihugu. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Umugambwe wa Jacob Zuma mkonto wesizwe uzwi kandi ku izina rya MK waronse hafi ibice 15% by'amajwi matora aherutse kuba. Uzu bwa gatatu mu migambwe ikomeye cyane muri Afrika y'Epfo byatumye umugambwe ANC utakaza ibibanza byinshi wari ufise mu nama nshinga mateka mu bwabaye ubwa mbere kuvushitse ku butegetsi mu mwaka w'1994. Kubijo gihe umugambwe ANC warashizeho leta y'ubumwe hamwe n'iyindi migambwe itari mike, harimo umugambwe ukomeye utavuga rumwe nawo Democratic Alliance, naho Jacob Zuma yashinze umugambwe wiwe mushasha utavuga rumwe na leta MK yagumye asaba kuguma ari umunywanyi w'umugwi ANC. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe ANC Fikile Mbalula yatangaje ko umugambwe wiwe wasanze Zuma yarageramiye inyungu zawo mu gushinga umugambwe bihiganwa muri iki gihe ofisi ibibanza 85 mu nama nshinga amateka muri Afrika y'Epfo. Mbalula yavuze ko inyifato ya Zuma iciye kubiri n'amategeko agenga umugambwe ANC.
Tukiri ku mugabane wa Afrika, muri Ethiopia abantu 19 mu mpera z'inondwi barahitanywe n'isanganya y'ubwato mu karere ka Amhara gasinzikajwe n'intambara. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Orian itanga ishaka.
Ikinyamakuru cha leta ya Ethiopia gitangaza ko iryo sanganya ryabaye ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije, abantu 226 bariko baja ku maziko. Abajeje gutabara imbabare bariko bagerageza kurondera ibiziga by'abaguye muri iryo sanganya. Icyo kinyamakuru cha leta kivuga ko hamaze gutogwa ibiziga by'abantu babiri gusa. Gushika kuri uno munsi wa mbere, abategetsi ba leta ntibari bwashime kugira icyo bashikirije. Ubwo ruzi rwatekeze ni inzira kenshi ingenzi zitagira impapuro zibaranga zicamwo, hamwe n'abantu bahaca bahunze intambara muri Ethiopia iri kibera mu karere ka Amhara no hakurya yaho muri Tigreya. Igihe intambara yari ikomeye muri Ethiopia, impunzi ibihumbi n'ibihumbi by'abanyetiyopiya zarakoresheje ubwo ruzi zigana igihugu cya Sudani. Icyo gihe kandi ubwato butari buke bwaribiye kenshi igihe ubucuruzi bwa kiremwa muntu bwakorwa mu kujana abimukira mu kigobe cya Aden, mu gihe baba bariko bagana mu bihugu byo mu buseruko bwo hagati y'isi no ku mugabane wa Buraya.
Kwijugi Amerika kuyindi migabane atari Afrika umushikiranganje wa mbere w'Ubutaliyano Kuruno wa mbere yatangaje ko ubushinwa bufise uruhara rukomeye mu guhwamika imishamirano mu makungu yabivuze igihe yabonana na president w'Ubushinwa Xi Jinping abivuga bihereye ku Kiga Fidel Nyongabo.
Giorgia Meloni ari mu Bushinwa mu rugendo rwiwe rwa mbere muri cyo gihugu kuva ashitse ku butegetsi haraheze hafi y'imyaka ibiri. Yemeye gusubira kunagura imigenderanire n'Ubushinwa yatosekaye mu mpera z'umwaka urangiye. Meloni yavuze ko umutekano utera uhungabana kurushiriza amakungu. Yatangaje ko yiyumvira ko Ubushinwa bufise uruhara rukomeye cyane mu gutorera inyishu ku guhungabana k'umutekano ku isi. Ku bwiwe, Ubushinwa n'Ubutaliyano bitegerezwa kwiyumvira biri hamwe ukwene bidotuma amahoro n'umutekano vyubahirizwa kurushiriza mu makungu. Perezida w'Ubushinwa ku ruhande rwiwe yahayagije imigenderanire ya kivandimwe imaze igihe kirekire hagati y'igihugu ciwe n'Ubutaliyano. Perezida Xi Jinping yavuze ko impande zompe zishyira imbere ukwihanganirana no kubahana mu gihe ziba ziriko zifata inzira yazo mu bijanye n'iterambere. Mu biganiro yagiranye n'umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano, umushikiranganji wa mbere w'Ubushinwa Li Qiang yatangaje ko igihugu ciwe cifuza gukomeza kurushiriza imigenderanire yaco n'Ubutaliyano.
Fidel Nyongabo urakoze. Muri Venezuela, president Nicolas Maduro yemeza ko yatsindiye iyindi manda y'umukuru w'igihugu batavuga rumwe n'ubutegetsi bananye bavuga ko aribo batsindiye amatora. Oriane Tangicaka.
Ibiro bijejwe amatora byashize habona ibyavuye mu matora inyuma y'amasaha atandatu ibiro bitandukanye byo gutoreramwo bimaze kugara. Baciye batangaza ko Maduro yaronse ibice 51%, uwo bahiganywe Edmundo Gonzalez akaba yaronse ibice bingana n'amajwi 48%. Muri ivyo biharuro ntibashikirije ivyavuye kuri buri biro vy'amatora. Avugisha abari baje kumushigikira mu ihuriro ryo kwiyamamaza ku munsi wa mbere, Maduro yabemereye amahoro n'umutekano. Maduro yaneguye imyidogo y'abanyamahanga avuga ko umugwi ujejwe gukurikirana amatora mu gihugu ciwe ukabusanzwe uyobowe n'abamushigikiye yuko wizewe kurusha imigwi yo mu bindi bihugu harimwo no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwe mu bakandida batavuga rumwe na leta, Maria Corina Machado, ntiyemeye ivyavuye mu matora. Yemeza ko umukandida Gonzalez ariwe yatsinze amatora n'amajwi angana n'ibice 70%.
Oriana Itangishaka na Fidel Nyongabo barakoze kuri ayo makuru y'ijyanye no kwisi baduteguriye bakabaheje kudushikiriza. Ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasoma muce kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Mu kanya duca tuja mu bihugu bitandukanye vy'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga vya Afrika binini vya Afrika tuyahereye mu Rwanda rutangaza ko rwatewe n'ikiza c'ibihara vy'inkende. Abanyarwanda bakora ubucuruzi hagati y'ico gihugu na Congo ivugwamwo ibitigiri vyinshi vy'abanduye iyo ngwara batewe impungenge n'uko atangamba zirashigwaho zo kwirinda ico kiza kivugwa no mu Burundi. Ibindi kuri no nkuru n'umumenyeshamakuru Gloria Tuishime.
Kuri uyu wa gatandatu nibwo ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC cyatangaje ko hadutse iki cyorezo. Iki kigo cyavuze ko abantu babiri cyagaragayeho bari bamaze iminsi bakorera ingendo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye OMS rivuga ko abantu 29 bamaze kwandura iyo ndwara muri Congo kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize. Abagera ku 100,000 bamaze kwicwa n'iyo ndwara dukurikije imibare itangwa na OMS. Ku mupaka wa Congo n'u Rwanda mu karere ka Rubavu ahasumwe kuri Petite Barriere, urujya n'uruza rurakomeje nk'ibisanzwe kuri uyu wa mbere. Bagera mu masaha saa 3 za mu gitondo nasanze nta ngamba zijyanye no kwirinda iki cyorezo zirakurikizwa nko gukaraba intoki n'izindi.
Iki cyorezo ntabwo nari nacyumva neza, ntabwo twabari babitubwira kuko iyo byaje tukabimenyana hano ku mupaka dukoresha uburyo bwo kwirinda. Igoma se ko bapfa buri munsi wamenya ibibica ari bibi.
Abaturage bakorera imirimo itandukanye irimo iy'ubucuruzi, ubwikorezi n'indi nta makuru bafite kuri iki cyorezo.
Ntabwo ari neza ikintu nzi cyabaye muri Congo ni Ebola. Niyo nzi icyo cyakomoka kongera ntabwo mbizi.
Ntacyo nari nyine keretse Ebola na Covid n'abindi.
Birashoboka nyine nimba ari icyorezo kikaba gihari, urumva tujyaho buri munsi twagitahana tutanabizi. Ahubwo nyine nk'ababimenye babasha kuba babizi kangurira buri wese akabimenya.
Nubwo bigaragara ko nta makuru abaturage bafite kuri iki cyorezo, bifuza ko bagirwa inama mu buryo bwo kwitwara nk'abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranye imipaka.
Tugire inga badugire n'inama baduhe n'ingamba zo kugira ute zo kukirinda.
Hari icyo basaba nyuma yo kumenya amakuru?
Ibyo ngibyo nge nago nabimenya koko ndi umuturage bisanzwe. Igihe barashyiriraho izindi ngamba, nanjye ndubahiriza ingamba nk'uko bazisize. Ugushaka ingamba nyine bakazifata, niba twajya dukaraba imiti cyatwako nk'uko twabayeho muri COVID nyine dukaraba imiti twambara ubupfukamunwa, akareba ingamba twakurikiza zatuma tukirinda.
Kuri iki kibazo Ijwi rya Amerika yavuganye n'umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi, muganga Tuganeze Oreste, avuga ko kugeza ubu ku mipaka yombi ihuza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere ka Rubavu hari gupimwa ibimenyetso bishobora kugaragaza ko umuntu yaba yanduye indwara nk'umuriro n'ibindi.
Aho dupima tukareba niba n'ibindi bimenyetso by'ibanze by'umurwayi ufite iriya ndwara. Rero ku mipaka yombi ibyo birimo birakorwa.
Gusa uyu muyobozi avuga ko bari mu nzego z'ubuvuzi bakiri guhabwa amahugurwa kugira ngo bazafashe abaturage kwirinda.
Ikizakurikiraho ni uko tugenda gufatanya n'abajyanama b'ubuzima nabo bahabwa amakuru y'ibanze y'ibyo bakora n'uburyo bamenya umuntu ufite ibimenyetso kugira ngo bamugeze kwa muganga. Mu bitaro no mu bigo nderabuzima ntabwo abaganga barahuguwe, barimo banahabwa n'amahugurwa anyuranye kugira ngo bamenye igihe bakeka umurwayi bafite ikibazo icyo bakora.
Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosperi asaba abaturage cyane cyane abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kwirinda mu buryo bwose bushoboka, kuko hari amahirwe menshi yo kuba abaturage bakanduzanya iki cyorezo.
Ibikorwa remezo bifasha abantu gukaraba intoki aho biri hose, kuko turabifite henshi mu karere, bikoreshwe umuntu wese ntakabibone ngo yumve ko hari umurimbo, ahubwo ajye abikoresha kuko umuntu wasuhuje undi, umuntu ugiye gusuhuza undi, umuntu umaze gufata ku myambaro ye, umuntu winjiye mu modoka, burya abafite imyanda yagiye mu kiganza cye. Ni byiza ko abantu bakoresha ibikorwa remezo, kuko iyo bidakoreshejwe nibwo abantu bageraho bagatekereza ko ntacyo bimaze bigatangira kwangirika.
Abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko icyorezo cy'ubushita bw'inkende cyandura binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyangwa amatembabuzi y'uyirwaye. Abafite ibyago byinshi byo kuyandura barimo abakora uburaya, abaryamana bahuje ibitsina, abakora kwa muganga n'abakora ingendo mu duce twagaragayemo iyi ndwara. Guhera mu mwaka w'2022 hirya no hino ku isi hamaze kugaragara abantu barenga 100,000 barwaye indwara y'ubushita bw'inkende. Mugabane wa Afurika niho hamaze kugaragaramo abarwayi benshi, by'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika mu karere ka Rubavu.
Gloria Tuyishime, urakoze. Ndakongerere koko no mu bihugu bimaze kwinjiranwa n'ico kiza no Burundi burimwo, umushikiranganji ajejwe ivy'amagara y'abantu mu gihugu c'u Burundi yabitangaje ku ndwi iheze. Amakuru yacu rero mu kanya turaca tubabandaniza muri politike y'u Burundi, ariko imbere yaho reka tugume mu Rwanda tubabwira ino nkuru y'umunezero. Kumwigeme Imaniza bayo w'imyaka 27, Imaniza yabo yarayashoboye kubonana n'umuryango wiwe yaramaze imyaka 20 adakubita ijisho. Imaniza bayo yahuye n'umuryango we biciye mu kiganiro Agasaro kaburaga k'Ijwi rya Amerika. Umenyeshamakuru Eric Bagirubusa bafatanije urugendo aja gusanga umuryango yari yarabuze.
Umwari Imaniza bayo w'imyaka 27 y'amavuko, Ijwi rya Amerika yamuherekeje umugezi wabo. Ahageze yasanze ibintu byose byarahindutse nyuma y'imyaka 22 yarabuze. Twasanze inshuti n'abavandimwe bamutegereje muri santere ya Nyakabanda. Twakomereje iwabo mu mudugudu wa Kaganza, akagari ka Remera mu murenge wa Boneza, irutiro mu burengerazuba bw'u Rwanda, akarere gakora ku kiyaga cya Kivu aho gihana imbibe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tuhagera wari umunsi mukuru.
Kirarenze icyo numva natekereza ngiye kuvuga. Ndishimye cyane kuba mbonye umuryango wanjye, abavandimwe, kuba ndi kureba mama wanjye. Nahinze ko ashaje ariko nabonye nkiri inkumi nkanjye ahangaha, byaraga kubi.
Abari bazi ko Imaniza bayo atakibaho, kumubona kwabo batangiye kubifata nk'amabonekerwa. Imaniza bayo w'imyaka 27 y'amavuko yabuze mu 2002 afite imyaka 6, yagiye atwawe n'undi mubyeyi witwa Mukaniyonzima amuherekeje i Kigali. Kuva ubwo Imaniza bayo yabayeho mu buzima butandukanye kugeza ubwo yajyanywe mu kigo cy'imfubyi cy'abihaye Imana mu karere ka Muhanga. Ari Vera Ntamabyariro ni umubyeyi w'imyaka 40.
Tubonye Yezu wa kabiri n'ukuri, twari twaramubuze uriya mwana wacu.
Twamenye amakuru y'uko Christophe Hakizimana w'imyaka 57 ko ari musaza w'umugore Mukaniyonzima wari warajyanye Imaniza bayo akarinda sanuzimiye. nawe amaranga mutima yari yose twerekezaga kwivuko kwa Manizabayo.
Uyu ntago twari tukimutekereza mu buzima bwacu mubye. None muramutuzaniye.
Mu nzira Imanizabayo yakunze kuririmbirwa kugera mu rugo. Tukigera mu rugo kwivuko Imanizabayo yarategerejwe n'imbaga. Nyina umubyara ni Daforoza Mukantwari w'imyaka 67 byamurenze.
Mbese mberetse ku mutima wanjye kuntu hakeye. Imana yonyine gusa niyo ibizi kandi namwe mwenyine uko mbareba gutya mukamu munshikirije mu munzaniye. Mbese ndikumva byinshi biri ku mutima wanjye nta nicyo navuga ndikumva ntavuga ngo sobanure menye nicyo navuga nicyo nareka.
Mu ruhame imbere y'imbaga Mukantwari yashimye ijwi rya Amerika kubwo kubona umwana we.
Ariko nge nkaba mbashimye nk'abantu bize nk'abantu beretswe n'Imana ibintu mukoze.
Kuri uyu mukecuru kuba umwana we yarazi ko atakiriwe akamubona ari muzima yavutse bundi bushya.
Arazutse rwose. Ubu ni bwavutse bwa mbere mbese niko nabivuga. Kubona umuntu uvuga ngo yarapfuye kandi ukabona rwamubonye si bitangaza.
Madame Florence Nyirangeri ni imfura ya Mukantwari yakiranye urugwiro igishyika n'amarira y'ibyishimo bucura bwabo.
Ubu ndashima Imana cyane yasize afite umwana umwe w'umukobwa umbyaye abana batandatu.
Mu batega amatwi ikiganiro muri Isanga mu gasaro kaburaga kabonetse harimo Bwana Cyprian Ndeze atuye mu marembo yo kwa Mukantwari ubyara Imanizabayo. Ingo zabo zitandukanywa n'akayira gato. Acyumva ko Imanizabayo yarangishaga umuryango we yahise atambika ajya kubibwira nyina. Ku munsi umwana yageze mu muryango nawe yatanze amashimwe.
Ngewe ijwi rya Amerika bakemera kumwumva n'ijwi rya Amerika yamaze kumva ko umuntu yabonye ababo. Mbashimiye ko bahise batugezaho uwo muntu batumubonye iyi saha bakabyihutisha tukaba tumubonye tukaba tubashimiye n'umuryango ungana gutya mu rukubibona umuryango uteranye ku ntungana. Ni ibyishimo birebire kandi byinshi kandi byiza kandi.
Mu bantu Imanizabayo yibukaga harimo Madamu Janine Mukankubito mukeba wa nyina. Atuye haruguru yo kwa Imanizabayo.
Niba umuntu barakubwiye ngo yarapfuye iyi saha ukaba umubonye n'amaguru abiri n'amaso uko yarara akaba ari ko akiri ni ibintu bishimishije.
Ikijwi rya Amerika yabashije kumenya n'uko mu karere ka Rutsiro hari abantu benshi baburanye n'ababo bakibashakisha. Biganjemo ababuriye mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'ubuhungiro bwatiwe n'amateka asharira u Rwanda rwaciyemo. Aho bagira ubusa ijwi rya Amerika irutsira mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turizera ko ijwi rya Amerika yababereye igisubizo nk'uko vyabaye kuri uyu yaramaze imyaka 22 atabona umuryango wiwe ni nkuru iteri ibigumbagumba batari bake. Ukaba ufise ico uyivuga ko ja kuri Facebook yacu VOA radio yacu turayishira ko harimo n'amafoto hama nawe ugire ico uyivuga ko duce tubandaniriza rero mu Burundi habagize imigwi ijeje gutegura amatora ku rwego rw'intara CEPI barahiye imbere ya Seni umurwi ujeje gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu. Seni yatangaje ko abarahiye bazoca bashiraho abarongoye imirwi ijeje gutegura amatora ku rwego rw'amakomune CEPI nk'uko ikirangaminsi c'amatora n'amategeko agenga igenwa ry'iyo mirwi mu Burundi abiteganya. Mu gihe Seni itangaza ko abagize imirwi izotegura amatora ku rwego rw'intara bahurikiyemo abava mu migambwe itandukanye irimo itavuga rumwe na leta hamwe n'impande zindi zirimo amashami yigenga. Imwe mu migambwe iri ku rubuga ibiteri vyatsi imigambwe irimo nka SNL, Frodebu, CDP, Codebu, ANDE, Ntandohoka, Ranake n'iyindi ivuga ko umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi ari ufise abantu benshi muri CEPI. Iyo migambwe yemeza ko zimwe mu nani n'imigambwe biri muri CEPI bigendera mu kwaha kwa CNDD FDD gutyo kuvuga ko impande zose ziserukiwe ari uguhuma amaso amakungu kubw'iyo migambwe na cizere na gito cuka amatora azobamwo umuco. Hagataho Ekleziya Katolika mu Burundi ntiyigeze irungika abazoyiserukira mu mirwi igiye gutegura amatora yo muri ico gihugu azobanzirizwa mu mwaka uza wa 2025 n'abashinga amateka hamagakurikirwa muri 2027 nayo mukuru w'igihugu. Ekleziya Katolika ntiyigeze ivuga ku mugaragaro igituma itifuje ko yohagararira ayo matora muri kahise yahora iba mu bayategura. Imaze igihe yumvikana ariko inebagura ubutegetsi bwo mu Burundi haba biciye mu makete isomera abakirisu bayegukira canke inyigisho zitangwa na bamwe mu bapatiri bayo begukira aho asatandukanye abagize umurwa utegura amatora ku rwego rw'intara mu Burundi barahiye no munsi bazotangura amabanga yabo igenekerezo rya mbere ukwezi kwa munani uno mwaka bitandukanye n'imyaka yaheze amatora yimirije azokwisunga itegeko rishasha rigena intara z'u Burundi mu gihe abahora bategura amatora bayategura mu ntara 18 ubazo yategurira muri zitanu kuko Burundi bwagabanije intara zibugize ku rwego rwo hasi azotegurirwa 42 asigaye agize Burundi mu gihe yahora tegurirwa mu 119 mu mazone ni 447 imitumba n'uducimbiri canka ma quartier ni 336 Tukiri mu Burundi kandi amenyesha makuru muri ico gihugu batangaza ko bahohotegwa n'abajeje intwaro n'umutekano ababarizwa mu munyororo kugena saha ni batatu ibindi kuri no nkuru ijuri y'America yateguye ku bakunzi bayo mu Burundi mwisomerwa na Thierry Ndayishimiye ikigari mu Rwanda
Bamwe mu banyagihugu bo kumugwa mukuru wa politiki Gitega bariyamiriza ingene muri no misi mu bajeje intwaro n'umutekano bahonyanga gateka k'abamenyesha makuru inyuma y'ikubagurwa ry'umumenyesha makuru Jean Noel Manirakiza w'ikinyamakuru iwacu ryakozwe n'utwari igipolisi mu ntara ya Gitega kwigenekerezo rya 2023 ukwezi kwa gatanu no mwaka hamwe na Gerard Nibigira wa radio televiziyo Isanganiro nawe yakubaguwe n'utwara igipolisi muri komine Gitega kwigenekerezo ya 30 ukwezi kwa gatandatu no mwaka ababa kumugwa mukuru wa politike basaba ko bamenyesha makuru bo kubahirizwa mu kazi kabo ka misi yose
ubundi abamenyesha makuru n'abantu ba mbere bashikira abanyagihugu aho batoshitse nta kuntu rero bari bakwiye gukubagurwa
nuko leta yogarukira abamenyesha makuru akaraba abajejwe umutekano bakubagura bakabihagarika
n'ara bantu mutegezwe kubahirizwa kwe kuko mwe mutari ho ibintu byomera nabi mu gihugu kabisa ko mwege dutisha ko ivyumbi
nimba umuntu arondeye makuru hanyuma akayatanga nibabe bamureka mwubahirize
abarongoye ibinyamakuru na maradio mu Burundi nabo nyene baratangazwa niyo ngendo yo kubuza abamenyesha makuru gukora akazi kabo yadutse muri kino gihe u Burundi bugana ku matora yo mu 2025 Jean Claude Kavumbagu arongoye ikinyamakuru Net Press numwe muri abo bayobozi
kumburengera kubera amatora yegereje abamenyesha makuru ubunye barabangamiwe cyane muribuka mu menyesha makuru yagombye kunyurutswa gahanye gucungura hari abamenyesha makuru umwe w'isanganiro igitega n'ubunye akiri gorabutswa kandi umuntu ugiye ntibitomoye neza hariho abakubaguwe n'umukomiseri hari igitega mu menyesha makuru w'ikinyamakuru Jimbere nawe yemeye yarapfunzwe iminsi ngahe urabona yuko abantu bari kugira ibintu byo gutera ubwoba abamenyesha makuru
Abanyepolitike batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi biyamiriza iyo ngendo ya bamwe mu bajeje intwaro n'umutekano yo gutera ubwoba abamenyesha makuru Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe Iprona akabona ku iyo ngendo ari yo kubuza ubwigenge bwo kumenyesha makuru
Twebwe rero umugambwe w'abadasigana ubwa mbere uko no kubuza ubwigenge bw'abamenyesha makuru nico gituma dusaba inzego zibiraba umushikiranganje jejwe umutekano cyane cyane n'intwaro hagati mu gihugu ko iyo ngendo mu gihe imirije amatora itegerezwa kugabanuka ejo abanyapolitiki bashobora kugira ibibazo twitura amaradiyo iradiyo bakayibuza nicari gihe rero cyo gusubira yuko amaradiyo mu Burundi byumvikana ko yasubiye kugira ibibazo
abenshi mu bamenyesha makuru bo mu Burundi bazira ko bari ko bakurikiranira hafi urudandazwa rw'igitoro muri no misi gikenye ku butaka bw'u Burundi Gabriel Rufyira arongoye shame urikomerwa nyigiturire n'isesa gugwa ry'amatungo ya leta akavuga ko abo bamenyesha makuru bazira gushaka kwerekana ibitagenda neza atangirwa igitoro
kubera usanga bikogwa n'abo bari mu gipolisi abari mu ntwaro usanga abo bantu mengo bakore gukora mu makosa yose murumva neza yuko ibi bintu by'ibitoro birimo ibibazo byinshi cyane kuburyo n'abamenyesha makuru bacha baje mu kagira ingorane kubera ko baratohoza ayo makosa arimo turasavye rero ugwego sense ruvuge rusohora itangazo ruvugira abamenyesha makuru kuko ndugo ruhagarariye abamenyesha makuru hamwe n'abamenyesha makuru
abamenyesha makuru bapfunzwe muri kino gihe bazira gukora umwuga wabo ni Florence Irangabiye yahagaritswe mu kwezi kwa gatanu umwaka weze w'2023 Kenny Claude Nduwimana yahagaritswe mu kwezi kwa 10 umwaka weze w'2023 hamwe na Sandra Muhoza yahagaritswe ku genekerezo rya 13 ukwezi kwa 4 umwaka w'2024 mu byaha bagirizwa bose uko batatu harimo guhungabanya umutekano w'igihugu. Abunganira abo bamenyesha makuru bose uko ari batatu bavuga ko bari kubazira ubusa, bagasaba ko borekugwa kuko ibyo bagirizwa ari remenanya. Kuri ico kibazo cihohoterwa hamwe n'ifungwa bikorerwa abamenyesha makuru bo mu Burundi, abarongoye urwego CNCR rucungera ibimenyesha makuru naco bashimye kubibwira ko abakunzi b'ijwi rya Amerika mu butumwa bwabo mu nama n'ibiganiro bitandukanye basaba gusa abamenyesha makuru gukora bisunga amategeko agenga umwuga wabo.
Terive ndayishimiye urakoze kudusomera iyo nkuru y'ijwi rya Amerika twateguye duce ku bakunzi bacu mu Burundi. Gusa ndagukosorere gato aho rurimi rwa kunyereranye mamenyesha abakuru bapfunzwe harimo Floriane Irangabiye, si Florence Irangabiye. Muradutunga rero ko ururimi rwa nyereranye gato mugenzi wacu ni Floriane Irangabiye ari mu bapfunzwe, si Florence Irangabiye. Mukanya rero turahana gahindukira ariko imbere yaho hari inkuru nari nabemere tugitangura no makuru yaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. President Joe Biden yatangaje umugambi w'impinduka muri sentare nkuru ya Amerika ku rwego rw'igihugu. Muri uyu mugambi Joe Biden asaba inama nshingamateka gushiraho manda ntarengwa n'akarangamutima ku bacamanza icenda b'iyo sentare. Temistocle Mutijima aratugezaho ibindi kuri no nkuru y'ijwi rya Amerika yashize mu Kinyarwanda yivanye mu Cyongereza.
Perezida Biden arimo kandi gushyira igitutu ku badepite ngo batore bemeze impinduka mu itegeko nshinga zizagabanya ubudahangarwa bwa perezida. Perezidansi ya Amerika yasobanuye byimbitse imiterere y'uyu mugambi wa Biden. Icyakora birasa nk'aho ufite amahirwe make yo kwemezwa n'inteko igabanyije mu buryo bwenda kungana hagati y'amashyaka yombi. Ni mu gihe yaburi iminsi 99 ngo umunsi w'itora ugere. Ku wa gatatu w'icyumweru gishize ubwo yatangazaga ko yikuye mu guhatanira manda ya kabiri, perezida yagarutse kuri uyu mugambi nka kimwe mu byo agiye gushyiramo ingufu mu minsi asigaje ku butegetsi. Umukuru wa Amerika aha yagize ati:
mu mezi atandatu ari imbere nzibanda ku gukora akazi kanjye nka perezida. Ibyo bivuze ko nzakomeza kumanura ibiciro ku miryango y'amikoro make, kuzamura ubukungu bwacu. Nzakomeza kurinda ubwisanzure bwite n'uburenganzira mboneragihugu byacu, kuva ku burenganzira bwo gutura kugeza kubwo guhitamo. Nzakomeza kandi kwamagana urwango n'ubuhezanguni no kugaragaza ko nta mwanya imvururu zishingiye kuri politiki cyangwa se izo arizo zose zifite muri Amerika. Ngiye kandi guhamagarira ko haba amavugurura mu rukiko rw'ikirenga kubera ko ari ingenzi kuri demokarasi yacu ayo mavugurura mu rukiko rw'ikirenga.
Byitezwe kandi ko kuri uyu wa mbere perezida Biden avuga birambuye kuri uyu mugambi mu ijambo aza kuvugira ku ngoro ndangamurage yitiriwe perezida Lyndon B. Johnson mu mujyi wa Austin muri leta ya Texas. Ni mu rwego rwo kwizihiza imyaka 60 ishize muri Amerika hagiyeho itegeko ryerekeye uburenganzira mboneragihugu. Icyakora abademokrate biteze ko nubwo utakwemezwa n'inteko, uyu mugambi uzafasha mu kureshya abatora mu gihe banzura ku mahitamo yabo mu itora w'abakandida begeranye cyane mu majwi. Uzaserukira ishyaka ry'abademokrate Vice Perezida Kamala Harris yashatse kwigaragaza nk'amahitamo ya mbere kuruta uwahoze ari Perezida Donald Trump mu cyo yise amahitamo hagati y'ubwisanzure n'akaduruvayo. Ibiro by'umukuru w'igihugu birashaka kuririra ku burakari bugenda bwiyongera mu bademokrate ku bijyanye n'imikorere y'urukiko rw'ikirenga ruri mu bwiganze bw'abatsimbaraye ku bya kera. Ubwo burakari bushingiye ku kuba rwarakuyeho uburenganzira ku gukuramo inda. Perezida Biden arasaba ko ibyo gushyiraho abacamanza bakamara igihe cy'ubuzima bwabo bwose muri uru rukiko bihagarara. Avuga ko inteko nshingamategeko ikwiye gutora yemeza itegeko rishyiraho uburyo bushya bw'igenwa ry'abacamanza b'urukiko rw'ikirenga. Uyu mushinga w'itegeko uteganya ko perezida uriho yazajya agena umucamanza umwe buri myaka ibiri, uwo nawe akamara imyaka 18 mu nshingano z'urukiko. Ku bwa perezida Biden, manda ntarengwa z'abacamanza zafasha ko haba impinduka mu bagize urukiko, bikanongeraho igipimo ngenderwaho mu kubatoranya. Ikindi umukuru wa Amerika ashaka ni uko inteko yakwemeza itegeko rishyiraho amahame ngengamyitwarire y'abacamanza b'urukiko rw'ikirenga. Aya akaba yajya basaba kugaragaza impano bahawe no kwirinda kujya mu bikorwa rusange bya politiki. Ikindi ayo mahama asaba ni ukwiheza mu manza bo cyangwa abo bashakanye bafitemo inyungu. Perezida Biden aranasaba inteko nshingamategeko gutora yemeza amavugurura mu itegeko nshinga yakuraho icyemezo urukiko rw'ikirenga ruheruka gufata ku byerekeranye n'ubudahangarwa, aho rwanzuye ko abahoze ari abakuru b'igihugu bafite ubudahangarwa bwagutse bwo kuba bataburanishwa. Iki cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga cyongereye itinzwa ry'urubanza rwaregwagamo Trump i Washington ku birego by'umugambi wo kuburizamo itsindwa rye mu matora ya 2020. Ibyo bikaba byarahise bivanaho kuba uyu wahoze ari perezida wa Amerika yaburanishwa mbere y'amatora yo mu kwa 11. Inshuro ya nyuma inteko nshingamategeko iheruka kwemeza ivugurura mu itegeko nshinga hari mu myaka 32 ishize. Ivugurura rya 2027 mu itegeko nshinga ryemejwe mu 1992.
Temisokre Mutijima, urakoze inkuru yawe twiciri hagati, ariko turaza kwigaruka ku makuru yacu mu gitondo. Tubararikira inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika kuza kwitega abiri. Nino ngaha makuru yacu aciye agarukira kuri micro. Mari kumwe na Diane Ninahaze, muhinga bw'ivyuma. Shimiye Nadia Taha na ingenieur bari kumwe. Edi Rwema yaraduhagarikiye ekipe y'uno mugoroba. Twemi tuyifurije ijoro ryiza mu banyi no mu vyanyu. Murarahagiana hataryana, harari umwasi.